bajabutse umupaka bataciye ku mupaka uzwi twarabonyemo abanyarwanda bavuga ko badashaka urucanco ariko turabona n'abandi bajabuka umupaka baciye mu bufunzo rw'Akanyaru hanyuma ugasanga harimo abantu baba batashatse guca ku mupaka wa Gasenyi Nemba dusanze tuzi rero ubonye tubona yuko ari abantu batemera urucanco.
Amakuru atangazwa bavuga kandi ko muri ko murabasubiza inyuma mu gihugu cy'u Rwanda, murashaka kutubwira imvo zituma musubiza inyuma abantu bashaka gusaba ubuhungiro?
Abo bantu basabye ubuhungiro kubera ko ku itariki 4 z'ukwezi kwa mbere 2022 naragiye ku musozi wa Nyakarama muri komine ya Bugabira kuganira nabo, dusanga abo bantu n'abantu batemera amategeko y'igihugu cy'u Burundi kuko bagendera ku myemerere y'idini, hanyuma bakongera kandi bakaba abantu batemera yuko babapima. Rero twebwe mu gihugu cy'u Burundi umuntu yinjiye arapimwa, nawe yaba yaciye mu Kinyiwabi turamupima kugira ngo ntihanduze Abarundi. Abo rero kugeza icyo gihe baranse gupimwa, bumva baze gupimwa baca banka no gufata umuti kandi igihugu cy'u Burundi mu kwikingira urucanco ari ukuza kwipimisha ucyumva ibimenyetso, hanyuma iyo basanze urwaye bagaca baguha umuti, unyoye umuti Abarundi benshi barakira, bose barakira. Nunga mu Kirundo rero icyo kiza cyaraduteye izo ngingo z'igihugu turiko turazishyira mu ngiro. Abo bantu rero nabujya baciye mu rufunzo rw'Akanyaru baca ahantu hatazwi, kuko iyo baca ahazwi bari gupimwa. Twaciye tubona rero yuko bafise ibyiyumviro biri kubiri n'amategeko y'u Burundi ajyanye no kwikinga icyo kiza. Icyo gituma rero twahisemo yuko twabashikiriza u Rwanda nabujya abanyarwanda kandi binjiye binyuranije n'amategeko, hanyuma kugira ngo u Rwanda rubatahutse umugambi wo kwikingira coronavirus. Nayo urumva binjiye bakaba banka ingingo z'igihugu cy'u Burundi, bakaba kandi binjiye mu buryo butemewe n'amategeko, ni byiza ko tubasubiza mu gihugu babaje bava.
Muri iki gihe abamaze gusubizwa inyuma cyangwa abamaze kugerageza kwinjira ni bangana iki? Mushizemwo abo baca ku mipaka yemewe n'abaca ku mbibe zitemewe?
Abo twabonye twaganiriye kandi banse no kwipimisha bashika 14 bamwe twabahaye intara y'amajepfo kuko niyo baje bava muri district ya Nyanza, abandi twabacije ku mupaka wa Gasenyi Nemba. Mu by'ukuri si ukubagira ubuhungiro, mugabo iki kiza ni kiza cy'isi yose. Isi yose yarafashe ingingo, igihugu cyose cyarafashe ingingo zijyanye no kwikingira coronavirus. Mu Burundi rero mu ngingo zafashwe baduhimiriza leta y'u Burundi duhimiriza nuko umuntu acyumva ibimenyetso yipimisha, nuko umuntu wese yinjiye igihugu cy'u Burundi yipimisha. Abo bantu rero barabyanze ku mugaragaro imbere y'abamenyeshamakuru, imbere y'abajeje umutekano n'imbere ya buramatari. Dusha tufata ingingo rero yuko twabashikiriza igihugu baje bapfa mu kugira ngo babatahuze yuko tudashobora kwakira abantu bari kubiri n'amategeko y'igihugu cy'u Burundi.
Muri iki gihe tuvugana hari ababandanya kugerageza kwinjira mu Burundi bahunze izo ntandago mu Rwanda?
Oya, twebwe tumaze kugira urugendo ku mutumba wa Nyakarama muri komine ya Bugabira, aho binjirira baciye mu kiyaga mu rufunzo duhanira ku rubibe n'u Rwanda kuruzi Kanyaru. Twarabaganirije turamarana amasaha ashika 4 turagiranira n'inama n'abenegihugu baho, hanyuma mwabo twarasanzemwo abana. Hanyuma turabwira bavuga kuko bavuga yuko n'ubundi mu rufunzo hariyo abandi, hanyuma turabwira baba telefone bababwire yuko mu Burundi bariko baraza, naho nyene bafashe ingingo yo gupima abinjira. Rero ucyanka kupimwa urumva ko tudashobora kukwemera ko winjira mu bene igihugu b'Abarundi basanzwe ata coronavirus ihari. Twebwe runga mu ntara ya Kirundo icyo kiza hariho abo twagitoye bari ku muti kandi barakize, mugabo muri komine ya Bugabira nta mwene gihugu n'umwe agwaye iyo coronavirus. Byumvikana ko rero nabo boba bariko barashaka kwinjira, boba bariko barashaka kuza kutwandukiriza bene igihugu, ibyo rero urumva ko tudashobora kubyemera.
Mu majambo make cyane rwose no mu gusozera ikiganiro, izindi ngingo intara yanyu iri kuyafata kugira ngo eka hamwe n'izindi ntara zihanuruye n'u Rwanda kugira ngo ntihagire ababandanya kwinjira batemera ko barinda gupimwa umugira wa korona?
Izindi ngingo turiko turafata mu bijyanye no kubana neza kandi tukabandanya n'abenegihugu bacu boroherwa nk'uko kubana neza mw'izi ntara turongoye. Twaraganiriye na baburamatari b'intara y'amajepfo y'u Rwanda na buramatari w'intara y'uburasirazuba bw'u Rwanda, turavugana yuko twoza turahana amakuru kubijanye n'imibereho myiza y'abenegihugu ukukuntu nyene baba hari nk'ibyo usanga barenze umupaka batabizi kubera hariho imbibe duhana bajabuka n'amaguru no mu ruzi ugasanga barovyi bajabutse batanze umupaka twaravuganye ko tuza turahanahana amakuru turavugana rero n'iki kibazo twarakivuganye ko na buramatari w'intara y'amajepfo aravuga yuko mu by'ukuri no mu Rwanda nabo nyene atagahato karimwo bariko barababwira bipimije gushaka kwabo cyanye bagende gutora urucanco kurushaka kwabo tukumva rero ko no mu Burundi urucanco ruriho mugabe Burundi rutogwa n'umuntu abishatse rero ingingo turiko turafata ingingo ya mbere niyo gukurikirana abinjira badaciye ku mupaka uzwi n'amategeko kuko yinjiye agaca yinjira mu bene gihugu adapimwe agaca cyane bamubona akanka gupimwa murumva yuko ngaha kiba ari ikibazo gikomeye cyane aba yaje yanduye coronavirus tutabizi ko dushobora kumupima ku maso tukabona yuko iyo ngingo yo gukurikirana umupaka gukurikirana bene gihugu bacu turakingira bene gihugu bacu kugira ngo ntihagire ubinyegezamo yatazanye indwara ayikuye ahantu ikindi tubahimiriza uwo bava mu Rwanda akaba ashaka kwinjira mu gihugu cy'u Burundi aje gutembera cyanye afise izindi mvaje mu gihugu cy'u Burundi igihugu kiragendwa iyo ca ku mipaka izwi nicyo duhimiriza rero ayindongozi tumaze iminsi tuvugana zo mu Rwanda bababwira uboza mu Burundi bace ku mipaka izwi kuko aho baca babapima tukabona ko winjiye mu gihugu cy'u Burundi yinjiye agwaye cyangwa atagwaye
Abera Hatimana buramatari ntara ya Kirundo murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radio ijwi ya Mega
murakoze cyane